Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane tariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri studio cumi n'indwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC. Nanjye ndabaramukije mbaha ikaze mu biganiro byacu byo ku mugoroba. Ubu ni saa moya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Kose ni ikisaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kujya kurondera mu butegetsi, ibyo rero tubibaza ko bishobora gucereza rero ibintu.
Senisigira amategeko, izo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora, niko bitegekanijwe.
Abo ni Prosper Ntawugwamiye, umuvugizi wa Seni, umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi, na Agato Gwasa arongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL mu Burundi, bavuga ku vyerekeye ukuntu amatora ariko arategurwa mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazitangurira ko mugume ku maradiyo yanyu. Tutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu Burundi. Kuri uno munsi wa kane, uruhagarara n'ubwicanyi burabandanya kwibonekeza mu Burundi, aho abanyagihugu babandanya kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya gatatu cya Perezida Petero Nkurunziza. Hakaba hamaze no guhitanwa abantu bagera kuri batandatu muri iyo myiyerekano. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika nawe akaba avuga ko atamutekano ukwiye uri mu gihugu kugira abanyagihugu bitabira amatora mu kwezi kuza. Mu ijambo yashikirije aho yarari ya Addis Ababa, Nkosazana Dlamini Zuma yavuze ko ishyirahamwe arongoye ritazorungika umugwi w'abahagarikira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi. Avugana na televiziyo y'igihugu cy'Ubushinwa, yababwiye ko ibihe bitari byiza mu Burundi kugira hatunganywa amatora. Abakurikiranira hafi imyerekano iri kiraba mu gihugu cy'u Burundi n'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho imbabare ku isi Croix Rouge, bamenyesha ko mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya Bujumbura habaye uruhagarara rukomeye, aho abapolisi bariko bagerageza guhagarika itana mu mitwe ry'abashigikiye n'abadashigikiye umukuru w'igihugu ko yokwitoza ikindi kiringo. Ejo kuwa gatatu, Perezida Petero Nkurunziza yasohoye urwandiko ruvuga ko asubiriye kwizegwa agatorwa ikindi kiringo kizoba kibaye ikiringo ciwe ca nyuma. Muri ubwo rwandiko yashikirije, Nkurunziza yasavye ko imyiyerekano yohagarikwa kugira amatora ategekanijwe kuba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu abe mu mutekano.
Abategetsi bo mu rwego rwo hejuru mu Burundi bari bijeje ko guverinoma ifite ubushake bwo kurekura abantu bigaragambyaga bafunze, iba ariko bikaba byakorwa hari uko ngo imyigaragambyo ihagaze. Mu rukiko kwa kabiri, urukiko rwafashe icyemezo ruvuga ko perezida ashobora kwiyamamaza atarenze kuri manda ebyiri ntarengwa ziteganywa n'itegeko nshinga. Manda ya mbere ya Bwana Nkurunziza nka perezida yavuye mu itora ry'inteko ishinga amategeko. Abashyigikiye perezida bakavuga ko hamaze kuyobora manda imwe yatorewe kandi ko ashobora kuba afite uburenganzira bwo kongera gutorwa. Urugomo mu Burundi rwatumye abarundi byibura 2024 bahungira mu Rwanda kandi rwateje ubwoba bw'uko mu Burundi hashobora kongera kuba intambara. Abantu babarirwa mu 300,000 barishwe mu myaka 13 y'ubushyamirane bwarangiye mu mwaka 2006. Avugira muri Kenya kuwa mbere, sekretari wa Departement d'État muri Amerika John Kerry yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite impungenge nyinshi ku cyemezo cya Perezida w'u Burundi. Kerry avuga ko gitesha agaciro itegeko nshinga.
Imigwi y'ingenzi zigera ku ijana zigenda ziva mu gihugu cya Somalia, Misiri, Sudani niyo migwi y'abantu benshi baherutse gutabagwa n'igihugu cy'Ubutaliyano bariko bagerageza gushika mu bihugu vya Buraya. Abategetsi b'Ubutaliyano bamenyesha ko hari izindi ngenzi zirimo n'abana bato bato batari kumwe n'ababyeyi babo bashitse ku kivuko cy'Ubutaliyano ahitwa Sicily ejo ku munsi wa gatatu. Igitigiri cy'ingenzi nyinshi zirengeye urugero zimaze iminsi zifata ingendo zirimo impanuka nyinshi kugira zishike mu bihugu vya Buraya, gitumye hatangura ibiganiro bijanye n'uburyo bagiye kuzabara hagarikwa. Perezida w'u Faransa François Hollande avuga ko yipfuza ko ishiramo mpuzamakungu ONU ritegura itegeko ritanga uburenganzira bwo gusambura ubwato bukoreshwa n'abantu batabirekuriwe n'amategeko kunguruza abantu benshi bagira ku bihumbi n'ibihumbi babakura muri Afrika y'uburaruko babatwara Iburaya. Yamara umukuru w'ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge mu Butaliyano avuga ko gusambura ubwato butarapakira ingenzi ataco vyofasha kuko babona yuko banyene ubwo bwato boca barondera izindi nzira n'ibivuko bapakiriramwe abantu. Agatanga urugero rwo muri Turkiya n'ibivuko bindi ku mazinga ari mu mabahari ari hafi ya Mediterane.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ba Arabia Saudite bemeranijwe gukomeza gushakisha hagahenge muri Yemen aho imirwano y'abarwanyi b'abashiite b'abahuthi yatumye abantu amagana n'amagana bahunga igihugu. Mu nama bagiranye n'abanyamakuru Iriad kuri uyu wa kane, sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite Adel Al-Jubeir bavuze ko hari ibirimo gukorwa kugira ngo imirwano ihagarare muri Yemen bityo babashe kohereza iyo imfashanyo y'ubutabazi. Bavuze ko ihagarikwa ry'imirwano rishobora kuzongera gusabwa bitewe n'uko ibintu bizabyifashe ku butaka buberaho iyo mirwano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite yavuze ko atari yabonana yaratarabonana n'abahuthi bikekwa ko bahabwa inkunga na Irani ku kibazo cyo kuba bashyikira ihagarikwa ry'imirwano. Yavuze ko ibindi bisobanuro bishobora kuzaboneka muri iyi minsi iri imbere ku byerekeye iryo hagarikwa ry'imirwano rishobora kuba mu gihugu cyose cya Yemen. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje urugaga rushya rwa guverinoma kandi yiteguye gutangira manda ya kane itarigeze ibaho nk'umuyobozi wa guverinoma. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yatangaje guverinoma nshya nyuma y'ibyumweru birindwi agerageza kwimvikanaho, bikaba bibaye kandi hasigaye amasaha atagera kuri abiri mbere y'uko igihe ntarengwa cyari cyatanzwe ngo kigere aho uwo murimo washoboraga gufatwa n'undi muntu wo mu nteko. Avuga ko hazi neza ko nta muntu n'umwe watangajwe n'uko imishyikirano yafashe igihe n'impande zose, ariko ko nta n'umwe watangajwe n'uko iyo mishyikirano yarangiye igihe. Yavuze ko hashaka kurahiza guverinoma nshya mu cyumweru gitaha kandi yagaragaje ko afite icyizere cyo guha ingufu iyo guverinoma areshya andi mashyaka. Bwana Netanyahu yatoranijwe kugira ngo ashyireho guverinoma itaha nyuma y'uko mu mezi atatu mu kwezi kwa gatatu ishyaka Likud ritsinze urugaga rw'amashyaka hatavuga rumwe n'ubutegetsi ruyobowe n'ishyaka ry'abakozi Labour Party. Umuyobozi w'iryo shyaka Isaac Herzog yibukije ko adashobora kujya mu rugaga rushya. Radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice bitatu no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Tubibutse kandi no kuri email mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Abantu babandanya guhitanwa n'imyirekano iri kibera mu gisagara cha Bujumbura n'abantu bavuga ko biyamiriza yuko Perezida Petero Nkurunziza yongera kwitoza ikindi kiringo. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana aratubwira uko ibintu byifashe.
Imyirekano iri kiraba mu Burundi yahinduye ishusho kuri no wa kane aho hari umuntu yaturiwe hakoreshejwe ipine y'imodokari arashara tokombera muri komine Nyakabiga. Uwo muntu yagirizwa ko iyo bari mbonera kure yatuririwe hefu ya kaminuza y'u Burundi kiwarabara gicumi muri Nyakabiga ya gatatu abatunga urutoke bakaba bari mu myerekano ariko ababa kuri iryo barabara nta numwe yemera kugira icyo ashikirije kugutinya ko yohava bibazwa mu butungane. Leta y'u Burundi iserukwe n'abashikiranganji bane yishikiye ahabereye iryo bara ibintu byaheruka mu Burundi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Edouard Nduwimana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akamenyesha ko ari ibara ku Burundi kubona umuntu afaturiwe akaba yanahojeje ababuriye ababo mu myiyerekano.
Ibiro twashaka izina rya leta ngambe na mbere kwifatikanya n'umuryango n'abandi bashobora kuba ari kwabura muri mwene ubu buryo tubabwira kurema, ariko cyane cyane dusaba abarundi mu bihe mwene ibigoye mu bihe bikomeye niho abantu baenda kurushirizaho gufatana munda. Tubasaba gufatana munda kugira ngo ntihagire utwagwa n'ishavu, ntihagire uwitwazwa cyangwa ikiriya, bafatane munda hanyuma twizere yuko ibizoza bikarangira abarundi tukabana neza hanyuma no kuri ugaheza ukamenyekana. Ariko dusaba yuko abantu bari kwarakora mwene ibyuko bo bihagarika ibi ntacyo bisa bisana n'ivyo twumvise bahamaga ye abanywanyi babo n'abayoboka ibiratandukanye by'ukuri n'imyerekano bavuga birababaje cyane biteye ubwoba ku buryo twibaza yuko aho umuntu aturirwa mwe nuko murabona namwe yuko biteye umubabaro mwinshi cyane.
Pacifique nini nahazwe umwe mu barongo ya mashyirahamwe adaharanira ibicaro bya politike yatumye iyo myerekano iri kwirabera mu Burundi aratera ibyatsi abakoze ubwo bwicanyi akamenyesha yuko mu gihe abantu boza baricwa abandi bakoma amashyi icyo biyemeje cyo bakiriko kirabananira.
Abantu bose babakoze icyo kintu, abantu babagandaguye uwo muntu ntabwo bari kumwe na twebwe, ibyo bintu ntaho bihuriye n'ibyo twemera mu mashyirahamwe aharanira agatera akazi na muntu. Umunsi tuzaba tugishobora kubaho ubuzima bw'umuntu, umunsi umuntu azoshobora kwicwa abantu bakarorera bakabikomera amashyi, umunsi kwica umuntu kizoba ari ikintu gisanzwe niwo munsi twese tuzoba twananiwe. Ibi byose turiko turakora nta na kimwe bizoba bikimaze hamwe byoshika ko guheza ubuzima bw'umuntu atacyo bizoba bikitubwiye.
Aho naho ni muri komine Kinama aho abantu babiri baheje gupfa batewe grenade, abanyagihugu baho hantu bakaba bari bashavuye cyane na cyane cyane bashavurira igisirikare kuko ngo baraswa kirerera.
Bamurashe abasirikare babona amaso ku yandi banse gukora icyo akazi bajejwe. Urumva turabagije savuze ati abanyagihugu nimba mubona ko ata nguvu mufise zo guhangana izo mbonera kure batureke twebwe tuyipambanire n'izo mbonera kure.
Ukwihorahorana kwaciye kwibonekeza aho imbonera kure yagirijwe ko yari mu gitero cyo mu kinama yafatiwe muri komine Nyakabiga kwibabara rya gatandatu irakubitwa ihakwa kwicwa iyo abasirikare bataharenguka. Inzu yabo bagirizwa ko ari imbonera kure yabomowe, abapolisi n'abasirikare ariho bari bakaba bayisanzemwo amabendera ya CNDD-FDD, ibirato n'impunzu z'igisoda be n'amakarata karanga muntu atujuje. Kuri uno wa kane rero ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ikaba rimenyesha ko abantu 13 bakomeretse, batatu nabo baritaba Imana. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turacyari i Burundi, mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yanyarukiye yakurikiranye andi makuru muri karitsiye ya Cibitoke ni mu nkengero z'umurwa mukuru Bujumbura.
Aho ni muri komine Nyakabiga imbere y'umutaga kuri uyu wa kane aho umuntu yarayejeje guturigwa n'abagira imyerekano yongera yicishwa amabuye. Abo barira n'abafise impuhwe badatahura ibiriko biraba. Uwo yafashwe yari kumwe n'abandi babiri bobo bashoboye gukira, uyu n'umwe muri abo.
Twe gusa turatuje kuraba aho iyo site cyo kimwe niyo mu Kamenge batubwiye yuko hari iyo ngaha mu Nyakabiga niyo mu Kamenge twodugije zitatu.
Uyu mufasoni yari aho imbere y'uko iryo bararigwa.
Hari abantu babasanze muri kiya kinogo bicaye baca barababaza rero icyo cyabatumye muri kiya kinongo ujyanye n'irya shanti ngo niyo yabatumye. Kora to dufite nimero z'ujyanye n'ishanti cyo turababaza nimero za mutubwire nimero zabo za telefone barazitubwiye tugiye kuri aho dusaze bidahugije icyo twari cyo twahamagara abajene bababaze icyo bazanye muri kiya kinogo bari batatu. Umwe yagiye, umwe nituze aho yiruke nibatubwiye aho bavuye.
Abo bantu ngo biketswe ko ari mbonera kure kandi ngo bobabazanywe ngaho n'uwitwa Kazungu akorera urwego rw'iperereza. Uwo Kazungu yagirizwa Kongo yica kongera agatoteza batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibara ntiryaguye mu Nyakabiga gusa, urwaruka rw'imbonera kure ruri kumwe n'abapolisi bateye grenade ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri karitsiye ya Cibitoke mu bariko baragira imyerekano. Umuntu umwe yaciye yitaba Imana ubwo nyene aho ni mugiye mu gitondo muri iyo karitsiye nyene hari yitavye Imana abantu babiri bivuye ku grenade zitatu zatewe n'imbonera kure n'amasasu yarashwe n'izo mbonera kure nyene.
uwo muntu baraje mu twari kumwe amashashizwe mu muto twari kumwe gukiwe mu ofisiye turabwira murase nguje mu ofisiye cyamanika amaboko arabonye arashinya muhungu acya yiruka manuka
muri karitse ya Kinindo kwibarabara bita iry'abashinwa imodoka itembereza imikate yaturiwe n'abagira imyerekano kuko bavuga ko badashaka umuntu akora abandi bariko baharanira iteka ry'igihugu muri karitse gasekebuye naho umushikiranganje w'amagara y'abantu yabujijwe kurengana aho yaragiye ku kazi mu gitondo acaruba amategeko asubira inyuma abatunganije imyerekano bo basaba abagira imyerekano kudakoresha ingufu ariko ngo nimbonera kure cyo kimwe n'abapolisi bagerageze kureka gukoresha ibigwanisho vyica Gabriel Rufyiri aserukira amashirahamwe yishinze kugwanya ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza
n'ukuri turasagasagiye abantu bose bariko barakora ivyo biye ntihagira umuntu numwe yosubira kuko kwebwe ibintu byo guturira n'ukuri ntituri muri ivyo kandi twarabishikirije mugabo kandi turasavye abapolisi barihe gukorana n'imbonera kure ko baguma babivuga cyane ko ivyo bintu biriko birakogwa turumva hategwa magrenade turasavye bumve ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa
naho biri uko abarabira ibintu hafi kandi atawobegamiye babona ko ubwo bugizi bwa nabi bwose buriko bukogwa kubera leta ishigikiye uruhande rumwe kuko ngo iyo yishwe abo ku ruhande rw'abagira imyerekano naco bavuga ariko wapfuye umwe mu bashigikiye ubutegetsi abategetsi bahagurukira rimwe ivyo ngo vyerekana ko hari umwana n'ikinono I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Tukiri kuri inkuru nyene umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi Agato Gwasa yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Gato Gwasa amubwira ko ubwicanyi bubandanya mu Burundi bushobora gutuma imigambwe ititaba amatora ategekanijwe mu misiri imbere.
Ko byifashe nuko ari ukudadaza kudandanya nkuru nziza yishimikije ingendo no vuga yuko atari igishinga ntahe abandanya yemeza ko abwiza kwitoza binyuranije n'ibwirwa shingiro bikanyuranya n'amasezerano ya Arusha kurundi ruhande naho abatemera icyo kiringo cya gatatu no guhonyanga kwa masezerano ya Arusha nabo bakabandanya imyerekano ariko kimwe gusa nuko biriko birahinduka ubu bigaragara yuko ububisha bwiyongera ko imbonera kure zambaye impuzu z'igipolisi cyangwa za gisirikare zitera amagrenade mu bari kuba bari mu myerekano zikabarasa uburyo nk'uyu munsi ho nyene amatwa asumira ngo zoba zisha abantu bashaka ku munani
mwavuze ikibazo c'abatora ikibazo c'ikiringo gatatu mwana musaba akura avuga ko sentare y'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro yemeje amakuru avuga ko perezida Pierre Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwitoza mbega mu mugambi wanyu iyo sentare murayihinyuza
twebwe tubona ko ari amanyanga yakozwe kuko kugira ngo iyo sentare yitugwe ubwa mbere na mbere nuko Nkurunziza ari kuba yatanze kandidatire yiwe ni ikayanga siko byabaye rero cyabaye igihushane bagiyeyo n'uyu munsi n'uyu munota sinibaza ko arashikanayo kandidatire yiwe no kuvuga yuko ari inzira batoye yo kugira ngo bemeze seni yuko Nkurunziza ashobora kwitura urumva ayo namanyanga nk'ayandi ntacyo bishobora gufasha igihugu ntibishobora no kudufasha gutera imbere muri demokarasi kandi nago urarumva urabizi yuko urashaka kugaya urubanza naho tubugaye intahe urubanza rwo baciye abarundi batari bakeretse na twebwe n'abandi benshi bararugaya cyane rwose
muzokunguruza
kugira amana kibi nta yungurizo iyo sentare igira kuko kumbure uno kunguruje yo kunguruje mu yindi sentare yitwa ko ari sentare yagomba gucira imanza abantu bakomakomeye iyo nayo uwo mukuru w'igihugu wacu yarase kuyishyiraho kuko arazi yuko abo bakomakomeye ari bo bantu ba mbere barenga amategeko gusumba abandi
asigaye iminsi mike y'ingo ikiringo cyo kwiyandikisha kubazo kwitoza ku giti cy'imigambwe yabo canke urunani rwabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mbega icyo gikorwa mwarakiranguye mugambwe wanyu canke mu runani murimo
ntacyo turaharangura ariko turiko turagerageza kime gusa nuko tubona yuko uravye amategeko ukuntu yanditse tubona semi ari ibindi bintu kizana vy'amananiza kuko ari umwe apuriki irasaba abantu kandi ahantu hamwe batazuronka bivanye n'umutekano muke uhari ibyo rero urumva rero biteye impungenge kuko mu gihe itegeko rigiye nk'amatora rivuga yuko uzana ibyabona bishika ku majana abiri ku karorero ibyo byari bihagije n'urutonde gusa wandika ariko semi ikisaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kuja kurondera mu butegetsi ibyo rero turibaza ko bishobora gucereza rero ibintu n'ikindi nacyo nuko nawo kwirengagiza yuko no muri iyo minsi seni nayo yaratanze harimo iminsi biro bituguruka iminsi ya gatandatu n'iminsi ya mungu byo biro bya leta n'ankwe yavyuguruye urumva yuko muri dusangi harimo imitego myinshi muri uru rugendo turimo
muri baza ko se niyo bifite umugambi ukunaniza imigambwe itavuga rumwe na leta
irabishoboye nyene none erega ahanini yoyo abo muri sende DFDD bagiye hejuru bo barashima kandi barashimishwa
izo nziti zimuvuze zihavuye mu mugambwe wanyu murabona ko mushaka kuja mu matora nkuko amatora atekanjwe muri kigi
amatora ukunda tegekanjwe iki gihe ntibishoboka ko abantu bayajamo wenda nakubwiye ko imbonera kure zigwa zirica abantu zambaye gisirikare zambaye gipolisi none ayo matora umutekano wayo uzobucungerewe nande birakwiye yuko amatora yigizwayo abantu bakabanza bagatora umuti w'uru ruhagarara kugira none abantu bose baje mu matora imiti bitekanye
ndumva rero ko nta mugambi wo gushikiriza umutetsi zo kwitoza ku giti cy'umugambi wanyu canke ku giti cy'urunani mwa murimwo muzorungika muri seni ko niko ndavyumva
kumushikiriza ibyo kubikora turashobora kubikora mugabo tuguma dusaba yuko amatora yoba igihugu gitekanye koko
rwasa agaton umukuru urundi ruhande rw'umugambi FNL murakoze cyane gose kukanye maduhaye
murakoze namwe
Turacari mu Burundi nkuko muvyumvise mugenzi wacu Fredrick avuze hasigaye iminsi ibiri kugira ngo abitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu babe bashikije ivyangombwa umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni ico gikogwa kigeze he ni kibazo mugenzi wacu Fredrick Nkundikije yabajije umuvugizi wa seni Prosper Ntahoryamiye
na barazana amadosi ariko hari abaciye ku biro vya seni guhitana impapuro zimwe zimwe buzuza turindiye ko amadosi yabo bayazana ariko gushikuru turiko turavugana na dosi turakintu
abanyamigambwe eka abategetsi benshi bafise umugambi wo kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bahiganwe bavuga ko mubasaba ibintu by'urunaniza birimo amasinyatura amajana abiri mu gihe kandi mu Burundi hatari umutekano muri iki gihe ivyo n'ibintu mushaka guhindura kugira ngo muborohereze
Nisigira amategeko izo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora niko bitegekanijwe
mu gihe mutubona abantu baje kwiyandikisha byogenda gute mwokongereza ico kiringo
bishoboka ko abantu bataza kwiyandikisha
hari amakuru yatangajwe avuga ko umukuru w'ishyirahamwe rya Afrika yoba yatangaje avuga ko muri iki gihe mu Burundi hari uruhagarara n'ingwano amatora adakwiye kuba muri seni ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'ishyirahamwe rya Afrika mu yakira gute
bavyumvise nk'abandi n'icyumvira atanze ariko nibaza yuko inzego zigezwe umutekano mu Burundi ariho ziri zo bice zitubwiye
murashaka kutubwira mukatwibutsa abantu biyandikishije mu matora y'abashiga amateka banganiki imigambwe yandikishije inganiki
imigambwe 10 abigenga batatu n'inanumenga zitatu sinabizi neza ku mutwe kumenganizo nimba nihenze
hari abanyapolitike bo mu Burundi nabo nyene bariko baratira kamo bavuga ko amatora atoba muri iki gihe atamutekano hari mu Burundi naho tuzi ko hariho ishyirahamwe ry'abasenyeri ryateye kamo impande zose ngo zije mu matora y'abashinga amateka zoba nk'uko bitegekanijwe genekezo ya 2026 y'ukwezi kwa gatanu
twe tuguma dutegura amatora mu ntumbero yo kubahiriza ibiringo byatekanijwe homwe ho giri tsaduka bituma bitaba tuzagaragaramo n'abandi ariko ngo nacyo ndabivuga
Prosper Ntahoryamiye murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
tukivuga ku bibera mu gihugu cyo Burundi muri iki gihe hategurwa amatora Christophe Muhire umuhanga muri politiki mpuzamahanga asanga atari ubwa mbere biba ariko icyahindutse nuko ubu abatavuga rumwe na leta bagiye mu mihanda kwamagana kandidature ya president Nkurunziza mu kiganiro mugina mugenzi wacu Ed Rwema bwana Muhire asanga amatora zaba
kambere twabanza kwibutsa wenda batwumva nuko mugaba atari ubwa mbere ishyaka riri ku butegetsi ryamamaje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakikuramo ngo mu matora y'ubushize hari habaye amatora yo mu mitumba bavuga ko habayeho kwiba amajwi barangije banga kujya mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyabujije ko ayo matora aba none tugiye kuri ibibazo biriho ubu ngubu mu Burundi haragaragara ko mu by'ukuri Nkurunziza arakunzwe n'abaturage nubwo harimo kutumvikana ku buryo itegeko nshinga n'amasezerano ya Arusha yanditse ariko byanze bikunze birumvikana ko nubwo amatora yaba mu mucyo Nkurunziza yabatsinda ko ari donc scenario nk'eshatu zishobora kuba scenario ya mbere amatora ashobora kuba scenario ya kabiri nuko Nkurunziza ari bukore uko ashoboye abamurwanya bakururire mu mishyikirano n'abakururira mu mishyikirano bakemera araba batsinze ku buryo amatora barayasubika Nkurunziza akomeza kuba perezida senario ya gatatu rero ishoboka nuko hari ushobora kuza nkuko imico yo muri kiriya gihugu imeze akaba yakora kudeta muri kiriya gihugu izo nizo senario eshatu mbona zishoboka muri iki gihe turimo
uvuze ko atari ubwa mbere ibibazo nk'ibi biba mu Burundi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabaye iyo ugenekereje ubona itandukaniro riri hagati y'icyo gihe n'ubu ngubu ryaba riri
iki gihe ni uko abarwanya Nkurunziza bize ubundi buryo bushyashya icya mbere ni uko Nkurunziza asa naho yakoze kudeta y'itegeko nshinga ubu ni ukuvuga ngo n'abakurikiza amategeko mu Burundi ntacyo bashingiraho kuko kuva yaremeje ko kandidatire yiwe izabaho buriya igihe azaba yayitanze bizaba bigaragaje ko akoze kudeta amategeko nta bishingiro azaba agifite noneho ikindi bitandukaniyeho ni uko noneho abamurwanya nubwo ari bake ni igisobanuye ko uretse kuba amategeko yanditse mu buryo budasobanutse akaba Nkurunziza yarabirenzeho mu buryo byaryanditse ubu ngubu noneho bize uburyo bwo kujya mu mihanda uburyo bwo kujya mu mihanda nabwo buragaragara ko abo batwara mu mihanda nibandi abana ni babandi ishuri ryananiye abadafite akazi ni abantu abenshi majorite n'abantu batoya abo batoya nabo iyo bagereranyije na populasiyo y'u Burundi hafi miliyoni icumi zirenga usanga ari minorite mu by'ukuri irimo mu mihanda
uravuga ngo abantu bari mu mihanda ubu ngubu ni bakeya ugereranije n'abantu bashobora kuba bashyigikiye perezida Nkurunziza cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ariko nanone hari ikindi kibazo cy'igitutu guverinoma ya Nkurunziza ikomeje kotswa cyane cyane n'amahanga ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi uyu munsi perezida wa komisiyo iho aho y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Zuma yavuze ko mu gihugu cy'u Burundi amatora adashobora kuba kubera ikibazo cy'umutekano muke uri muri icyo gihugu icyo gitutu cyo ubona hari cyo gishobora guhindura ku cyemezo Nkurunziza yafata cyangwa se ishyaka rye
keretse abantu batasobanukiwe n'ayo mahanga ziriya communique bashyira ku mukarubanda akenshi ziba zitandukanye n'ibibera ku lisi yanze bikunze buriya CNDD na Nkurunziza bafite ankulise ibintu bitavugwa mu bunyegero ibintu bitavugwa mu itangazamakuru yanze bikunze icyemezo nka kiriya gikomeye nka kiriya cyo kuhonyora amategeko ntabwo bagikora badafite ibihugu muri ayo mahanga nyine wavugaga bisobanuye iki bisobanuye ko ibyo bakora byose ntabwo ari ubwa mbere za kudeta twumva umuntu yakoze kudeta akajya ku butegetsi amahanga akamwamagana ariko nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka ugasanga yicaranye ku meza asangira za champagne n'abo baperezida b'ibihugu bibihanganje ariyo mpamvu ngewe mbona ko ibirimo bivugwa mu matangazo y'amahanga ntacyo bivuze igifite icyo kivuze cyane ubu ngubu ni uburyo abarundi bari bubyitwaremo
Christopher Muhire umuhanga muri politike mpuzamahanga ndagushimiye cyane kuri aka kanya duhaye ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe
Shuti twari kumwe mbere yo gusoza ibiganiro byacu tubabwire muri make amakuru avugwa kuri uyu mugoroba
Ego twabwiye mu Burundi yuko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika nawe avuga ko umutekano utameze neza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amatora ategekanijwe abe mu ijambo yashikirije aho yarari ya Addis Ababa Nkosazana Dlamini yavuze ko ishyirahamwe arongoye ritazorungika umugwi w'abahagarikira amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi Nchuti namwe bagenzi muduteza amatwi aho ni naho duhereje ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Turashimiye kandi na Fatuma Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikomo ari muri kumwe na Jewe Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese ko mwateze amatwi twongiye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice mwese rero mugire ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.